Abashinga mateka muri Somalia batoye Hassan Sheikh Mohamud kuba prezida mushasha wa Somalia. Hassan Sheikh Mohamud ari mushasha mu vya politique yatsinze prezida yari ahasanzwe Sheikh Sharif Sheikh Ahmed mu ncuro ya gatatu y'amatora yabaye ejo kuwa mbere, aho yashigikiwe n'abashinga mateka bashaka ihinduka mu buyobozi. Hassan Sheikh Mohamud yaronse amajwi 190, mu gihe Sharif Ahmed yaronse amajwi 79. Hassan Sheikh Mohamud yaciye arahira buno nyene inyuma y'amatora. Yarashimiye Perezida Ahmed kuba yayoboye Somalia mu nzira y'amatora azokwibukwa, akaba yasavye abanyesomalia kumufata mu mugongo. Uwahoze ari Perezida wa Somalia Sheikh Sharif Sheikh Ahmed yaremeye ko yatsinzwe imbere y'inama nshingamateka, akaba yatangaje ko azoshigikira Perezida Mushasha. Ayo matora ya Perezida Mushasha muri Somalia ni intambwe ikomeye mu mugambi ushigikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU wo gushyiraho leta ikora neza kurushiriza muri Somalia inyuma y'imyaka 20 y'ingwano n'akajagari. Ayo matora akurikiye iyemezwa ry'ibwirizwa nshingiro rishasha n'ishyirwaho ry'inama nshingamateka nshasha mu kwezi guheze.